Radio Ijwi d'Amerika isanganira i Washington DC mu kinyonyo mu Kinyarwanda niyo neza afite mwese mu duteze amatwi muri kumwe na Frederic Nkundikije mu rundi bitwa bya 10 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi d'Amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha Burundi isaba igihugu cy'u Faransa kudasubira gufasha inyamakuru birwanya ubutegetsi byaba biri mu gihugu canke hanze y'Uburundi. Umushikiranganji ajejwe isata co kumenyesha amakuru mu Burundi yabitangaje ejo ku munsi wa gatanu igihe yariko aratanguza umugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Faransa wo kunagura ico gisata co kumenyesha amakuru. Inkuru y'umumenyesha amakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Clavera niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Igihugu cy'Ubufaransa cyifuza ko igisata cy'amaradiyo n'ibinyamakuru gisubira kunaguka kikizegwa n'abanyagihugu nk'uko userukira ico gihugu mu Burundi yabishikirije. Ambassadeur Jeremy Blanc yatangaje ko igihugu ciwe cahari Burundi uburyo bungana n'imiliyaridi zibiri z'amarundi kugira ngo igisata cyo kumenyesha amakuru gitezwe imbere mu mugambi witwa Paprom Projet d'appui à la professionnalisation des médias mu Gifaransa. Aha umushikiranganji ajuru kumenyesha amakuru Leukadinda Cayisaba yashimye iyo mfashanyo yibukije ko hari binyamakuru n'amaradiyo bimwe bimwe byataye umurongo.
Les crises politiques ont connu notre pays il y a quelques années.
Katindi yanu zaitie mugihugu zara tumye ichuka kiba kibi hagati ya leta n'abamenyesha makuru. Bamwe mu bamenyesha makuru bari bagiye akarangamutima kabo bigira mu vya politike baba abavugizi babashaka gusambura igihugu cane cane batavuga rumwe na leta. Nawe reka kuvuga ko yaba leta canke abanyagihugu bari basigaje baraba ribi ayo maradiyo n'abayakoramwo. Twifuza ko ako kabi katosubira kugaruka kandi ko atawosubira kubafata mu mugongo canke kubaha uburyo. Ubu turashima ko icuka hagati ya leta n'ibimenyesha makuru casubiye kuba ciza. Uyu mugambi uzodufashe bigwandanye muri iyo nzira nziza. Bamwe muri abo bamenyesha makuru umushikiranganji yavuze n'abahunze igihugu ubu barenga ijana. Aba ndetse barashinze amaradiyo avugira canke yandikira inkuru hanze. Ayo aratungwa gatoke n'ubutegetsi kwa ijambo abatavuga rumwe na leta. Umushikiranganji yifuza ko igihugu cy'u Bufaransa n'ibindi bitofata mu mugongo ayo maradiyo ahubwo ko ivyo bihugu vya buraya vyofasha ubushikiranganji arongoye kunagura ubushobozi bw'amaradiyo n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu. Yizera ko ico gikorwa Ubufaransa bwatanguje mu Burundi kizogirira akamaro kanini amaradiyo n'ibinyamakuru.
Aujourd'hui, le visage médiatique burundais ne cesse de s'élargir.
Ati muri iki gihe isura y'amaradiyo n'ibinyamakuru iguma ihinduka isa neza uko iminsi yera kuko haguma havuka n'amaradiyo yegereye abanyagihugu akorera ku buhinga bw'ingurukana bumenye n'ibindi. Ayo maradiyo nta buryo afise bigatuma akoresha abimenyereza badahembwa ngo batange amakuru afise akanovera. Twizeye ko umugambi uzofasha cyane mu kubakaririza ubwenge no kubongerera ubumenyi. Turasaba nuko utangwa n'ibikoresho bigezweho mu kunganira ikigega leta yashyizeho kidahagije cyo gufasha amaradiyo n'ibimenyesha makuru. Uwuserukira Ubufaransa mu Burundi Jeremy Blanc nawe yavuze ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira amaradiyo n'ibinyamakuru bisambura canke bicanishamwo arico gituma bifuza kwigisha no gukaririza ubwenge abamenyesha makuru kuva no muri za kaminuza ziramura abakora uwo mwuga.
Il y aura trois grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer
Ati tuzoshigikira ibisata bitatu harimo gufasha amakaminuza aramura abamenyesha makuru mu nyigisho n'ubushakashatsi. Tuzokaririza ubwenge abamenyesha makuru tubabe hafi kugira ngo umugera wo gucanishamwo no gusambura uranduranwe n'imizi. Ikindi uyu mugambi uzoshira imbere ni ukunagura imigenderano hagati ya leta n'abamenyesha makuru ntibasubire kurabana nk'abansi ahubwo babe abafatanya ibikorwa. Aha rero tuzoba turi kumwe n'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye
avec les porte-parole des différentes institutions publiques.
Igihugu cy'Ubufaransa kibukije ko kuva kera camye gishigikira utwigoro two guteza imbere abamenyeshamakuru n'umwuga wabo. Userukira ico gihugu yavuze nk'itunganywa ry'urunani rw'amaradiyo Synergie des Médias mu bihe by'amatora yo mu mwaka w'2005 ayo mu mwaka w'2010 n'inyuma yaho gato. Pierre Clavier ni inkuru Kigali
ya Amerika kivuga ku Burundi. Ubuyobozi bw'umugambi w'igihujejwe kurwanya ingwara ngenda nwa ariko zitandukira butangaza ko ingwara kansere iriko irafata intera ikomeye cyane. Ibitigiri bitangwa n'ubwo ubuyobozi bigaragaza ko abantu bashika 17 ari bo batorwamo iyo ngwara kira mwaka. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Atimana.
Kuri uno wa gatanu niho hahimbazwa mu Burundi umunsi wihariye kurwanya iyo ngwara usanzwe uhimbazwa buri mwaka ku isi yose igenekezo ya kano kwezi kwa kabiri. Kabaye akaryo ko gusigurira Abarundi no kubahimiriza kubijanye n'iyo ngwara iyongera buri mwaka. Muganga Jean Dodie Havyarimana arongoye uwo mugambi w'igihugu aratubwira ko iyo ngwara yifashe mu Burundi n'ikiriko kirakogwa.
Kansere mu Burundi ni bimwe dukarasa muri bimwe bita ngo ingwara zibangamiye by'ukuri abenegihugu. Uravye abantu barenga 700 batubwiye yuko bama batogwa buri mwaka yuko bagwaye makansere. Muri abo mwabonye makansere akunda kuza cyane bibanye n'igitsina cy'umuntu. Ku badame mwabonye ko amakansere yibere cyangwa amakansere y'ugwinjiro bw'igitereko ari yagwiriye cyane ku bagabo. Mwabonye amakansere ajyanye na prostate cyangwa amakansere yo mu mahaha ko agwiriye cyane. Ibiharuro tunavuga ngo ni bito cyane n'ibinini ariko gusa biraboneka yuko bitera biduga uraje n'imyaka yari nyuma. Kumbure ko bibanye n'uko tutari bwagira ibiharuro ngo tumenye ibyo biharuro n'icyo gituma tubona umwe ngabiduteye ubwoba.
Umufaso narongo ishyirahamwe ry'abagendana iyo ngwara amenyesha ko bahura n'ibibazo byinshi na cyane cyane ko hari abamenye iyo ngwara ya kanseri bamaze gusinzikara kubera abaganga bamenyereye iyo ngwara bari kurushi.
Gushyikiza isaha tuvuze ku byo tumaze kubona n'abaganga bake bihutira kurondera ingwara ya kanseri y'umuntu abituye. Rero baca batangura kurondeza mu ngwara bamenyereye kugira bashobore kumuvura. Mugabo umugwayi kenshi arivuza imiti bamuhaye akagerageza kugira arabe kuyokira bikanka, ugasanga rero byafashe umwaka imyaka 2 ndetse narenga ukazisanga rero agiye kubona cyangwa bagiye kwikeka ko ari kanseri iza yaramaze kugera kure.
Muganga Mikaza Shani ajejwe ikigo kimwe Rudende gipima iyo ngwara mu Burundi Bujapat abona ko abipimisha baguma biyongera bikazofasha mu kumenya uko amagara y'abantu yifashe kugira bashobore kuvugwa. Arahimiriza abantu kubandanya bipimisha ngo kuko iyo ngwara yibonetse hakiri kare ivugwa igakira.
Tubona yuko abantu batanguye kumenya yuko izo ngwara zihari bakaba batanguye no gutangura kuzipimisha. Ni intambuko nziza kuko turavye kuvaho dutanguye gukora batanguye gukora mu mwaka w'2019. Ico gihe abagwayi twashoboye kuronka baza kwipimisha iyo ngwara bageze ku kigero c'50%. Aho nabakoresheje ama exam histologique turabona yuko no guhera ino mwaka w'2022 mu kwezi kumwe n'igice bamaze kuronka barenga abajana 200 barenga. Icyo twabwira kindi ni uko muri abo twapimye harimo abagera ku bice 15% bafise indwara ya kanseri.
Muganga Havyarimana amenyesha ko naho bagifise ibibazo bimwe bimwe bijanye n'ubuhinga ko ibiriko birakogwa ari byinshi kugira abagwayi bitabweho.
Turacyafise ubukene bw'ibijanye n'abavuzi babinonose muri ibyo bijanye no kurwanya indwara ya kansere, haba mu gukinga cyangwa mu gusuzuma cyangwa mu kuvura. Ariko twabamenyesha yuko hariho byinshi biriko birakogwa haba mu rwego rw'ubushakanye no ku rwego rw'igihugu mbere no kubadufasha kugira ngo turandurane n'imizi cyangwa dufashe abagwayi bihebure bafise iyo ndwara ya kansere cyangwa abazoyirwara. Aha rero novuga nk'umugambi aho turiko turiyumvira gushyiraho ikigo cy'igihugu kijejwe kuvura indwara ya kansere, Centre National de Reference en Cancerologie.
Igihe hahimbazwa uwo munsi igenekezo rya kane ukwezi kwa kabiri, muganga Macidiso Moweti arongoye akarere ka Afurika mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS yamenyesheje ko muri Afurika abandura iyo ngwara ku mwaka bangana umuriyoni n'100,000 abapfa ku mwaka bahitanywe n'iyo ngwara nabo bakaba bashika 700,000, mu gihe iyo ngwara ihitana abantu 1,800,200 ku isi yose ku mwaka nk'uko bishikirizwa na OMS. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Thank you.
Amerika isami anilari Washington DC mukirundi no mukinyarwanda unahuni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwizwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ni mvanira jizi ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Komeje kumva radio ijwi rya Amerika undikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi bikomeye ngo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook adresse yacu ni radio ya Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye mu Burundi itsinda ry'igihugu rishinzwe uburenganzira bwa muntu CNDH riravuga ko abantu 42 bishwe ku butaka bw'u Burundi mu mwaka ushize wa 2021
avuga ko hari agaseka kazira muntu kahungabanye igihe haba harimo uruhara rw'umuntu aserukira leta ku nzego izo ari zo zose aba yakoze icyaha cyane igihe uwo muntu ari muri izo nzego aba atafashije umwenegihugu
Sixte Vigny ni Murava uyobora CNDH abahinzi b'umuceri mu gishanga cya Nyabarongo I Kigali baravuga ko bahombejwe n'imyuzure yarengereye imyaka bahinze
umuti nuko byasaba ko haboneka uburyo bwo kugomera Nyabarongo aho irengera noneho umuntu agashyiraho urukuta ariko izo ntabwo zaba imbaraga z'umuhinzi ngo bishobore hatagiyemo akaboko ka leta
Cyprien Wizemwabo umuyobozi wa Cooperative Intsinzi Kigali Président wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Félix Tshilombo Tshisekedi arasaba abasirikare kutivanga muri politiki ayo makuru ni mu kanya mugombe ku radio yanyu Mu Burundi abantu 42 nibo bishwe ku butaka bw'icyo gihugu mu mwaka ushize wa 2021 biri mu cyegeranyo itsinda ry'igihugu rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryagejeje ku namashinga amategeko kuri uyu wa kane n'icyegeranyo ariko kitemerwa n'umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gelaz Ndabirave uvuga ko icyo cyegeranyo gihengamye inkuru ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Desire Hatungimana
umukuru w'umugwi ujejwe gateka kazina muntu mu Burundi ataranasoma icegeranyo cy'ibyaranguwe n'uwo mugwi mu mwaka w'2021 umukuru w'inama nshinga amateka yamusamiye mu kirere Gerard Daniel Ndabirabe yagaragaje ko atakiriye neza icyo cegeranyo ngo kuko gihengamiye gusa ku makosa yakozwe n'inzego za leta
ariko ntarundi ruhande ubona uravuga ibyo leta yakoze nabishima ukavuga byagenze neza bimwe ariyo mpamvu tuvuga ati kubera iki urundi ruhande rutaboneka none leta yivugana yonyine nimba leta zivugana yonyine none abandi bashobora kuvuga amfasi ya leta uburyo mwebwe kuri CNDH uba umuntu w'igihugu ukurikirana ijyanye n'amategeko kazi na muntu nshaka gukorera
umukuru w'umugwi ujeje wagataye akazi na muntu ntaca kure mu kwishyura umukuru w'inama nshinga amateka Sixte Vigny ni Muraba mu mutekano ntangere avuga ko ibikorwa by'umugwi arongoye vyisunga amategeko
nuko cyanditse ubwirizwa nimero 1 akapeye ubusa 4
yo kwa gata ano zero ibumbi na cumi na rimwe bidusaba ko buri mwaka dutanga raporo ijyanye n'ibikorwa twakoze ikajyana n'ingene agace gatsina muntu kifashe cyane cyane tukaraba ingene leta ikurikiza ibyo kubahiriza agace gatsina muntu kuko burya tuvuga ko hari agace gatsina muntu kahungabanye igihe haba harimo uruhara rw'umuntu aserukira leta ku nzego izo arizo zose aba yakoze icyaha cyane igihe uwo muntu ari muri izo nzego aba atafashije umwenegihugu kugira ngo yoroherwe mu gace kakiwe.
Ariko ashikiriza ibyaranguwe n'umugwi CNDH ni muraba ashikiriza ko abantu 42 ari buwo mugwi wamenye ko bagandaguwe. Muri abo 35 nabanyurujwe baburirwa irengero bafashe ijambo abashinga amateka na cyane cyane abatowe mu bugambwe CNDD FDD n'umukuru w'inama ashinga amateka nawe nyene yatowe muri uwo mugambwe babandanije kugaragaza ko hari bibuze muri icyo cegeranyo.
Nimba tuvuye tuti hari abantu babaye visite yo muvuze ngo visite sur terrain mubisa kwa none hari niyo mwagi bonye nimutubwire muri methodology kwari ishatse naje par exemple mwakoze kugira ngo dushe twumva ko kanyuma mutubwire muri echantillonnage ati twagiye aha kugira ngo nonerezo zitatuvanyeyo zishobore kuba significative mugabo mutabitubwiye iyo cyatubaza ati none ababonye ne niho bashobora gutuma twemera rapo.
Umukuru w'inama ashinga amateka y'u Burundi yasozereye asaba umugwi CNDH kuza gusubira mu cyo cegeranyo kugira cemerwe. Ariko Sixte Vinyi ni muraba naho nawe nyene yarangije ashima intererano z'abashinga amateka n'abagize ibiro by'ugo rwego ashikiriza ko hari bimwe mu byo begeranije mu matohoza yakozwe bidashigwa habona.
Urakoze Desire Hatungimana. Impunzi z'abarundi zigera kuri 250 zabaga mu nkambi ya Murongwe muri teritwari ya Fizi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasubijwe mu Burundi kuri uyu wa kane. Izi mpunzi zikavuga ko zahisemo gutaha kubera umutekano muke. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Aba barundi bahungutse ku manywa kuri uyu wa kane barifashijwe mu nisha y'umuryango w'ibihumbi gita impunzi rya set bavuga yuko impamvu z'umutekano mu kurangwa muri teritwari ya Fizi utegwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho ariyo yatumye zihunguka. Bimenyimana Yanike na Nduwimana Eric bavuye mu nkambi ya Murungwe bagiye mu ntara ya Cibitoki.
Kwa nambu tumye mungu ari ya nambu kwa dufite umutekano kwa agenda hantu mu murima hakaja abantu bakadutangura kudukubitira inkoni bakatwangura ibyo twadufite nk'amatelefone amamemwari nyamara nk'ahene twadufite mu murima nakonye na bakatwa twaka bakakatubaga tubona abandi bagafatwa ku ngubu niyo mpamvu duhisemo kugira nta gutaha iwacu.
Impamvu itumye duhunguka umutekano ni muke kubera ubungubu wibatsira abamazuru bakavuga ngo turi abanyarwanda bigatuma rero umuntu acagira ubwoba kuko umutekano w'umuntu maze kumwita ubwoko nta mutekano aba agifite.
Izi mpunzi zahungutse kuri uyu wa kane zishimangira ko atari mu nkambi honyine zigirira umutekano muke ko ahubwo no mu ibarabara rya Fizi Uvira nyishamba zo mu mayimayi zahagaritse imodokari zarimo izi mpunzi zigeze mu gwe banasanza zitangira gusaka izo modokari nimba zidatwaye abanyamurenge cyangwa abagwanyi
tega twahuye nibaza tugeze irwera aba mayimayi binye n'inyeshyamba nyine simba henyegeza ko hari kujuba bava mu ishyamba badusanga mu modoka buri modoka bayikuraga binjiraga nk'aba mayimayi batanu umwe asohoka undi yinjira baturabanga ngo bareko ari umuntu ahetse isiraha ubundi bamukuru bamuririra imbere zacu asanga nta n'umwe izo modoka zose barazikontore baragenda ejo imizigo yose barayipakure bashyira hasi wazi ko dupakiye nk'abantu bahiga nk'abantu basanga nta muntu n'umwe uriho.
Usibye umutekano mu kizi impunzi zivuga yuko zahunze zigaragaza kandi ko n'imibereho yabo yo mu nkambi iri mu byatumye zihunguka kuko bitangazwa na Ntakirutimana Therese umwe mu mpunzi zahungutse kuri uyu wa kane.
Aho twari turi twari mu buzima bubi cyane bugoye ubuzima bugoye nka jewe nari tayize ibiri sinari nishoboye nari umupebezi bampa utuntu tudafashe tutagira shobona shobokera inzara ikanyica ntakigira amagara yo kuza gukingero nagenda gucingero ndatutahanye bikanka ko ndatujya ntaguma ndi mu buzima bubi nkashange amahasa none ndashimye cyane ndishimye ko bansubije mu gihugu cy'amavukiro ngenemere mfire mu gihugu cy'amavukiro aho navukiye
sindi nka Leonard n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko yavuye mu nkambi ya Murungwe agiye mu ntara ya Makamba asaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yabo kuko nta bushobozi bafite
ayo mpahunze ata ari umutangaye none kwa hungutse rosikira he bivuze ko umuntu yo taronka tarasera karonka sikira abavisa mparasera nabo bakubakirwa kuvuge kugutagira na hari mikamuhana aho kuri ega bense nti bagira naho kandi none rero nta ntamatanga bise yo kuri ibyo kabidufasiramo ibiribwa ikimiti kugugwa gutyo n'ibindi n'ibindi
Salum Freddy n'umuyobozi ushinzwe guhungukana impunzi muri Uvira yabwiye ijwi rya Amerika yuko bahunguye impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murungwe 244 kandi ko zihitira mu nkambi ya Kagwema yo mu ntara ya Bubanza mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2022 haseri yahunguye impunzi zo mu nkambi ya Rusenda 269 umwaka ushize 2021 igihugu cy'u Burundi cyakiriye impunzi z'abarundi zavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirenga 8,000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarirwa impunzi z'abarundi zirenga 40,000 Ngabo kubwa radio y'ijwi rya Amerika ubira mu ntara kivuye
mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma abanyafurika 427 bo mu bihugu by'Uburayi bateraniye i Bruxelles mu Bubiligi mu nama ya gatandatu ihuza ibihugu by'umuryango w'Uburayi n'ibigize umuryango w'ubumwe bw'Afurika president Macky Sall wa Senegal akaba ari nawe uyobora umuryango w'ubumwe bw'Afurika yavuze ko abanyafurika 660,000 badafite amashanyarazi umuyaga nkuba avuga ko byihutirwa kugira ngo umugabane wa Afurika ushobore kwiteza imbere hakoreshejwe inganda iyo nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu by'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'u Rwanda Paul Kagame turayigarukaho mu makuru yacu ataha
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA turabaragize
ikiganiro cyo ku cyumweru bungabunga ubuzima kizibanda ku iterambere ry'ubuvuzi muri rusange bwa mbere umugabo yatewemo umutima w'ingurube no mu gihe cya COVID-19 aho abarwayi basigaye bavugana na muganga hakoreshejwe ikoranabuhanga bungabunga ubuzima ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kuri Flash TV
Washington ijwi ry'Amerika
ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomereje amakuru ku gishanga cya Nyabarongo mu karere ka Nyarugenge y'i Kigali abahinzi b'umuceri baravuga ko umuceri bateye warengewe n'imyuzure kubera umugezi wa Nyabarongo n'andi mazi aturuka ku mazu y'abaturage Kigali Eric bagira ubusa
Kugera ku gishanga cya Nyabarongo mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge cyari gihinzemo umuceri biragoye kumenya niba koko aho hantu hari hahinzemo icyo gihingwa hahindutse nk'ibyuzi by'amafi kubera amazi akomoka ku biza byibasiye ako gace bwana Tanazi Munyankera n'umuhinzi mworozi wo mu murenge wa Kigali nawe yari yarahinze umuceri muri icyo gishanga aba muri koperative Insinzi Kigali uyu muhinzi yarangije gutakaza icyizere hafatiye kugiye ibiza bimaze byibasiye umuceri wabo
kwakuyeho nawe urebye urabona ni nk'inyanja hariya ubundi umuceri ushobora kwihangana icyumweru warengewe ariko urabona ubyenzi by'umweru twakuyeho uri buriya burundu ni ugutegereza ngo tuzongere gusubiramo mu kwezi kwa gatanu dushaka kugira ngo turebe ko twageza mu kwezi kwa cyenda twarangije guhinga twarwana no kugira ngo duhagarike aya mazi aza ariko urabona ko byaba indenga kamere byaturinze imbaraga zashyize
ibihombo byo ni byinshi kuri aba bahinzi b'umuceri ku gishanga cya Nyabarongo Bwana Munyankera wenyine avuga ko yari yarashoyemo amafaranga asaga miliyoni enye z'amanyarwanda muri iki gihembwe cy'ihinga. Ibyo Bwana Munyankera avuga ni nabyo koperative Intsinzi Kigali yemereye Ijwi rya Amerika. Tuvugana na Bwana Cyprien Uwize Mwabo yatubwiye ko ku rwego rwa koperative bari barashoye amafaranga asaga miliyoni 20 z'amanyarwanda, kuri ubu agashimangira ko umuhinzi azataha uko yaje bitewe n'ibibiza.
Cyarabonetse ntabwo tuvuga ngo umuceri ngo tuzongera ngo dusubire ngo tujye kubagara. Urumva byararangiye, Nyabarongo yaraje arengera ishyiramo amasuri. Icyo gisanga twari twagera kuri kategori yo kugifatira ubwishingizi bitewe n'uko turahinga buri gihe tugahombuka buri uko werekana ibyo ukora kugira ngo ubone ubwishingizi. Urumva hagati aho ngaho rero tuzataha amara masa.
Ukurikije uko abahinzi bo muri iki gishanga cya Nyabarongo mu murenge wa Kigali babisobanura, byumvikana ko atari ubwa mbere umuhinzi ahinga kihinga. Perezida wa koperative Intsinzi Kigali akavuga ko ku ruhande rwabo ntago batagize ngo bahangane n'ibi biza, agasanga hageze ko leta yabatera ingabo mu bitugu na cyane ko batari bakabonye ubushobozi bwo kugana ibigo bya kabishingiye.
Byasaba ko haboneka uburyo bwo kugomera Nyabarongo aho irengera. Noneho umuntu agashyiraho urukuta, ariko izo ntabwo zaba imbaraga z'umuhinzi ngo abisohore atagiyemo akaboko ka leta. Noneho ubona akongera ubujya hejuru bw'urugomero rwa Nyabarongo. Hari n'amazi aturuka iruguru mu musozi mu mudugudu wa Karama, ubwo bikaba byasaba ko ayo mazi aturuka ruguru habaho za kanari zo kuyafata.
Mu kiganiro kigufi Ijwi rya Amerika yagiranye na Bwana Merari Mpabwa n'amaguru, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo, yemeje iby'iki kibazo. Bwana Mpabwa n'amaguru nta gihe atanga kizwi cyo kuba iki kibazo cyavuye mu nzira, gusa akavuga ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bari kukivugutira umuti.
Mu by'ukuri icyo kibazo cyagiye kibaho mu gihe cyatambutse, ariko ubushobozi buba bugishakwa ndetse n'abafatanyabikorwa, aho umujyi wa Kigali nyine ugomba kwegera amadivani kugira ngo harusheho gukorwa za dike ziyobora amazi kugira ngo amazi adakomeza konona imyaka y'abaturage. Umujyi wa Kigali rero ukaba ukomeza gukora ubuvugizi kugira ngo mu gihe kiri imbere ibyo biza bidakomeza kwangiza imyaka y'abaturage.
Ubwo muzabikora ryari?
Mu by'ukuri ibyo kubikora ni uburyo bwo guhozaho, kuko muri iki gihe turi guhura n'ibiza bikomeye biterwa n'amazi y'imvura, kuko uretse n'imyuzure iba mu bishanga, ifite ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali naho haba hari imyuzure, ndetse rimwe na rimwe bikaba binagira n'ingaruka no ku bikorwa remezo biri gukorerwa mu mujyi wa Kigali. So ingamba zo guhangana n'ibyo bibazo ziri mu buryo burambye.
Nubwo bimeze bityo ibiza bikomeza kubakoma mu nkokora, abahinzi b'umuceri baracyashikamye.
Umuhinzi ni nk'umubyeyi, ntabwo wapfusha ngo ureke kubyara. Tuzongera tujye mu ibyo bihombo kubera ko umwuga wacu ni ubuhinzi, gusa tugize umugisha tukabona nk'umuterankunga cyangwa tukabona nk'abandi bantu nka leta igashyiramo imbaraga ikatwunganira, yadufasha kugira ngo dusohoke mu ibi bihombo duhura nabyo buri munsi mu rwego rwa tekinike, mu rwego rw'ubufasha bwashoboka kubera ko leta ari umubyeyi, kugira ngo n'ubundi turebe ko tutagumiza guhama muri uru rungabanga. Turagumiza dukambakarambe tugerageje turi ko twakwigira imbere, ariko tuguye hasi ku buryo duhombye aho twagombaga kugenda umunsi umwe tugiye kwagenda imyaka. Tuzagerageza kugeza tubonye insinzi.
Si ku nshuro ya mbere aba bahinzi b'umuceri bahura n'ibibazo nk'ibi. Mu nshuro eshanu bamaze kuwuhinga, eshatu muri zo ntacyo basaruye. Aba bariyongera ku bandi bahahinga imboga nabo bazataha amara masa. Icyakora ku bahahinga ibisheke bo haracyari amahirwe ko igihe ibiza byacisha make ibisheke byabo bitazangirika cyane. Uretse kuba ibi biza bikomoka ku mugezi wa Nyabarongo ufatanyije n'uwa Nyabugogo, ntawakwirengagiza umudugudu uri ku musozi wa Karama utera imbere umunsi ku wundi kubera amazi aturuka ku nyubako ndende zihazamuka. Ehwe de Rusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Marie Claire Nyirahabimana uri mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Musezero mu mudugudu wa Kagara, azaba ari mu kiganiro Agasaro kaburaga ku cyumweru isakubi ku isaha mu Rwanda no mu Burundi. Ikiganiro mbagezaho nishimye hamwe na Mukobe ya Baro, nkaba mbashimiye ko mwahisemo Ijwi rya Amerika nka radio yanyu. Ni hano turangirije aya amakuru, ariko reka mbanze mbahe umugani w'uyu munsi. Imana itera amapfa itegeka naho bazahaha. Murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Venice Nshimiyimana.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, iganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa yayo. turashimiye kandi na Dieudonne Cyubahiro yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye mu kanya igice cya kabiri mu kibandanye na bagenzi bacu baduteguriye ikiganiro cy'umuziki.
Radio yawe karagurushinge kumakuru nyakuri.